Tuzingurure ku gicapu cindwi. Muri iki gicapu tugomba kuvugana ku byo umuntu umwe yitwa Stefano. Yari umuntu w'Imana yuzuye ubwenge na mpwe muyera kandi yafasha abantu kumenya ijambo ry'Imana. Ariko hari abantu bamwe batashima Stefano bakaguma bamuvuga nabi bamuhaririza kugeza aho bavuga yuko yarenze ivyagezwe bya Mose. Nuko abakuru b'idini bafata Stefano bamushira mu rubanza. Igihe bari ko baramubaza, Stefano yabonye ubwiza bw'Imana mu ijuru. Aravuga ati, mbonye ijuru ryugurutse kandi umwami Yesu avyagiye iburyo bw'umwami Imana. Ibyo byatumye ba bantu barushirizaho gushavura cyane kumva avuze yuko Yesu ari Mesiya. Ntibagomba kumva yuko aribo babambye Mesiya umwami wabo. Nuko baca bafata Stefano bamukwegera inyuma y'igisagara batangura kumutera amabuye. Nuko igihe Stefano yari kwaracikana yarasenze ati, Mana aba bantu ntubaharure kwikicaha. Nuko arapfa. Hari umusore umwe mu Bayuda yarahagaze ngaho yitegereza ibyariko biraba. Mbere yarafashe n'imyambaro y'abandi bantu. Murashobora kumubona muri iki gicapu. Izina ryiwe ni Sauli, kandi yiyumviriye yuko uburyo bwiza bwo gukorera Imana ari uguhama aba bakristo. Nibyo kuri Stefano yarababajwe mu buryo bukomeye mu gupfa kwiwe, ariko ntiyidodomvye, ahubwo mbere yasengeye n'abariko baramwica. Nama nibaza icyo twokora asangwa abantu bo dufata bakadutera amabuye baduhora kwigisha iby'izina rya Yesu Kristo. Muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 11 kugeza 12 hatubwira ngo, namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabaremendaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbarwe kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere.